Wandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, mwiriwe neza aho muri, muri kumviriza ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazo Indongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe mu ngingo nkuru nkuru sivyo tugiye kubashikiriza.
Muri Afrika ibihugu bitari bike ibisigaye byibako mu bijyanye no gutunganya amatora iragutwara twebwe mu Burundi twadusigaye turindira ifashanyo y'abatora iva mu bindi bihugu.
N'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza ahamagarira Abarundi gutangura gutanga intererano y'amatora yo muri 2020 idonido iyo nkuru ni mukanyi sasa. Nongere ndabahikaze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kuri no wa mbere yaratanze miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi nk'intererano yo gutegura amatora yo mu 2020. Perezida Nkurunziza mu gihamagarira abashikiranganje ivyega gukwiragiza amakomune yose ibanza abavyifuza bucamo mu guterera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura bo babona ko icihutirwa atari kuvuga amatora yo muri 2020 imvururu zatewe nayo muri 2015 zitarava mu nzira. Umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirika neza i Bujumbura yacijya nino ino nkuru.
President Nkurunziza yatoranije intara ya Ngozi yavukamwo mu gutanga iyo ntererano y'amatora yo mu 2020 ishirwaho ry'ikonte yo gushyira kwa ayo mafaranga yo guterera itunganywa wajya ayo matora. Umukuru w'igihugu yari yayitangaje ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi twaraye turangije aho hibukwa imyaka 55 iheze Burundi bwikukiye. Ahejeje gutanga imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi, President Nkurunziza yasiguriye abamenyeshamakuru ko we n'umuryango wiwe bari barindiriye kwisuganya kandi ku intererano ari ya mbere acayiyemeza kuzobandanya atanga gushika mu matora y'2020. Umukuru w'igihugu asiguriye camutumye gutanga kubwa amatora yimirije mu myaka 3 n'imbere.
Tujye kuraba mukahise imora neza yuko nk'amatora mwaka 2015 yabari bavuze yuko bosha gikira amatora mu Burundi bari badutize mutego hasigaye indwi imwe babako byo byotazo gutanga. Twabonye yuko rero kino gihe twabatereza akirikare imyaka 3 Murundi agomba guterera asha guterera kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane bivana ku mutima wiwe gukunda igihugu. Muri Afrika ibihugu bitari bike ibisigaye byibako mu bijyanye no gutunganya amatora iragutwara twebwe mu Burundi twadusigaye turindira ifashanyo y'abatora iva mu bindi bihugu. Iyo abantu bazanye ifashanyo vuye hanze nabo batanze intererano bashaka yuko uko bashaka ko amatora aba ariko bijyana umufuko wawe batanze.
Umunyepolitike Tatsensi Bamana asanga igikwiye kwihutirwa muri kino gihe hatari itunganywa ry'amatora.
Ko aterera amahera y'amatora ntibyari bibi ayafise akayatanga ntacu. Mugabo ikibazo nyamukuru ni iki? Mbega muri iki kiringo igihanze Abarundi cya mbere cyo kwiyumvira ka butegetsi n'amatora mu gihe tuzi ko nayo mu 2015 icyo yavyaye akarambaraye n'ubu tutarakavamo. Icya mbere rero twebwe twabona mbere yo kwiyumvira amatora kwari kubanza kwiyumvira ingene dutorere inyishu ingorane amagume igihugu kirimwo kubera amatora mabi yabaye mu 2015. Ibyo nabyo nta handi bizoca atari kwemera ibiganiro bidakumira binyaruka kandi bigashika ku muti urama w'ikibazo cya politiki cyatewe n'amatora mabi 2015. Amatora turazi ko mpera n'imperuka azoba ariyo inyishu ya nyuma yo kuva muri aka kaga twashyizemo n'amatora mabi 2015. Nibyo rero byategerezwa kuraza ishinga abategetsi b'ubu.
Umwitwarariko wo gutunganya amatora Burundi butarinze kuzera inze, President Nkurunziza ahamagarira Abarundi bose kuwugira.
Ama Barundi bose tubateye akamo kana kajyo keza ko kwerekana ko dukunda igihugu cyacu Burundi. Ufise 50 ayazane, ufise 10 ayazane, ufise 200 ayazane, ufise 100 ayazane, ufise 500 igihumbi, umuriyoni, niba ufise miliyoni 100 nta kibazo kugira ngo twerekane neza yuko dukunda igihugu cyacu Burundi. Nitwaronka amafaranga ahagije yo gutunganya amatora yasigaye katubasigaye azofasha kwirinda ibigambi igihugu ndetse n'icyuti z'u Burundi ziri ngamu Burundi. Singo mu Burundi wenyine n'umunyamahanga akunda igihugu cyacu Burundi yifuza ko twagira amatora turinze gusegerereza yuko tereya tukumanize kwa matora rigwacu.
Sibomana nawe hari yindi mpungenge afise.
Nawe bitwa ngo bafise ibiti bibaza ko amahera y'imishahara mu Burundi angana gute. Bagiye barabaka amahera yo mu buryo bwose imishahara itaduga kandi ibyo basuma ibyo bakoresha byose byaraduze. Bibaza ngo ibyo biti atarabiba nyene ngo amahera arengeje bafise naya. Cyo gituma nibaya baka bazosha barondera baba bayakura mugabe bazotinda bahabure kuko va mu Burundi ayo mahera yose baba biba hacanke hariya bayakura mu Burundi mu makori urumva nabo bavuga ko azoyaterera babanje kwibaca nke hari ya bizohava bibagora
se barundi afite cyasaba kugira ngo abifuza gutanga boroherezwe
tubere nakaje gutera kamo ari umushikiranganje ajejwe ubutunzi hamwe n'umushikiranganje ajejwe hari hagati twabonye ko abari n'igihugu bifuza guterera mugabo gasangira bagora tuvuze yuko boterera kwibanye imwe nguru y'igihugu cyoce bagora kuburyo badusabye uko rero dute nabo kamo abashikiranganje babiri bakora ibishoboka byose kugira ngo bamenyeshe abene igihugu gushika mu makomine babashobora gutanga interano zabo batarenze kuza bafata urugendo rurerure cyo rukama tugotera abashikiranganje bacije cyo gihugu cyo kwegeranya ubwo buryo buzokoresha amatora y'umwaka wa 2022
mu Burundi amatora yaheruka yabaye mu mwaka w'2015 ico gihe umugambwe CNDD-FDD usa no yatsinze impaga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayikuyemwo bagiriza president Nkurunziza ko yahonyanza amasezerano ya Arusha n'ibwizwa nshingiro mu kwitoza ku nshuro ya gatatu imbere yaho mu 2010 abatavuga rumwe n'ubutegetsi bisokoye naho nyene mu matora ariko babanje kuja mu yamakomine ntibashimishwa n'ivyavuyemwo mbere bagirije umugambwe CNDD-FDD ko wayivye mu gihe impari zatubutse ku matora yo mu myaka ibiri heze zikomeje n'ibiganiro bibera hanze y'Uburundi bisa n'ivyahagaze abenshi bacibaza niba president Nkurunziza azosubira kwitoza mwaka w'2020 kugatwe kiwe nta nyinshi aratanga ariko abamugwanya bemeza ko atankeka zitoza ico bikora muri raporo mu gihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi CNDD watanze werekanye ko abarenga ibice 90% mu bavugishije basavye kwingenga ivuga ivyerekeye ibiringo yofutwa mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi umukuru w'igihugu akisubiriza injo nyinshi zishoboka mu gihe yo bahawe ayo mahirwe eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
avugwa mu ntara tuyahere mu gisata c'uburimyi n'ubworozi aho kuruno wa kabiri mu ntara ya Kirundo hatanguje isekeza ryo kurima umuceri abarimyi bavuga ko batahuye ubuhinga bigishijwe bwo kurima imbuto nke ariko zimbuka byinshi yamara abarimyi nyene baracahanganye n'ikibazo co kutaronswa umwavu w'ikizungu ku gihe nk'uko babwiye umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze akorera ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo
Isekeza ryo gutera umuceri ku buryo bwa kijambere ryugururiwe mu mwonga wa Nyavyamo. Uwo mwonga ugabura makomine ya Kirundo na Ntega yo mu ntara ya Kirundo uheruka gutunganywa kijambere na leta ku mfashanyo y'Ibanki ya Afurika y'iterambere. Nibwo bwa mbere uburimyi bwuguruwe icese muri uwo mwonga kuva utunganijwe. Abarimyi babanje kwigishwa ubuhinga bugezweho bwo gutera umuceri. Claude Mbarushimana arongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo.
Byarize imbere yuko batangura kurima uburyo bwo gutera umuceri mu buryo bwa none bakijambere bakoresheje ivyo twita mu kinofunofu esri ni systeme d'intensification rizikore aho umuntu akoresha imbuto zikeya agakoresha n'uburyo bukeya mugabo akimbura umwimbu ushimishije aha rero batera ku murongo bagatera rugemwe rumwe kandi baba bashizemo umwavu w'ikirundi bagaca bavanga n'umwavu w'ikizungu kandi ibyo byose bakabigira ku rugezo rushimishije ku biharuro baba barize
abarimira muri uwo mwonga baremeza ko bafashe nkama ubuhinga bigishijwe ikibazo kiba hanze nk'uko babivuga n'ukuronko mwavu w'ikizungu kirumara muri ubwo buryo bushasha bwo kurima umuceri
urabona urashaka kugenda kuriha ku iposta nk'ibyo 5000 ariyo amafaranga yandi yo kuzori hajye baduha ugasanga amafaranga ntayo dufise yamahera y'iwacu agaca herayo dusaba ko boza barawuduhana n'ingoga nk'ubu urabona turiko turatera mu gante barawuduha bashidukira kuduha mu kwezi kw'icenda ari mwibagara kandi twararinze kugura ubyuzinzi
oya namwavu w'ikizungu turonka iyo habonetse nk'ufisi nk'agashomberamo kavuki nka biraba mitende aho turonderera rero bashobora gusanga ikiro ari nk'2000 utoya ashobora kuyaronka
abataronka umwavu w'ikizungu ntibanaronke n'uw'ikirundi bagerageza uburyo bwose kugira bimbure nk'abandi
eshwe mwavu turawubura nyene kubera ibiciro by'amafaranga usanga tutatugerageza bwa buryo nyene bw'ikirundi mu kurondera umunyota iyo turase muhira mu nzu tuzatawuyora turabaho tubika hama rero umuntu akaza nyine agerageza kugira ngo turabe ko agaceri ko kuyungura
dufate nk'uwo murenzo muriko murakora usaba imifuka ingahe y'umunyota
harasaba nk'amagunira nka 10 cyangwa narenga mugabo ku buryo bw'uko izo nkuzi tugora kugira ngo tuzironke akanye tususanga ari gakeya mwaza muragerageza kugira ngo akavuka ze karadushikira hafi na hafi mucyo cyane mutugabaniriza ibiciro
mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bati kutaronka umwavu ku gihe hari aho biva ku barimyi ubwabo Claude Mbarushimana umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo
leta yarafashe intumbero nziza kugira ngo abenegihugu baronke umwavuka kizungu ku giciro gishiriritse. Rero abenegihugu basabwa kwiyandikisha hakiri kare, ubushikeneye umwavu akayandikisha hakiri kare, akariha avansi hakiri kare. Ivyo bica bituma iyo barishe hakiri kare n'umwavu ushobashikira hakiri kare. Rero intambwe dukunda kubona muri uyu mugambi nuko abenegihugu nko mu gihugu cyose imbere kiretse ngaha mu Kirundo gusa, hari igihe biyandikisha batevye kandi twabararitse hakiri kare, hagomba hashikeho twahagarika bagaca basura kandi bagasaba ikiringo cyo kongerako. Ivyo bica bituma rero n'ivyo umugambi wo kubazanira umwavu uteba.
Umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo avuga ko umunyota utari mu buhinga bwigishwa mu buyobozi arongoye bwo gufumbira umuceri mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi Amerika turabandanya n'amakuru avugwa mu Burundi tubafitiye kuri uno mwanya. Mu ntara ya Gitega havugwa inama ihuza abakozi n'abaserukira abanywanyi ba mituel. Mituel akaba ari kimwe mu gisata gifasha abanyagihugu kwivuza mu gihugu cy'u Burundi. Abitabiriye iyo nama yatanguye kuri uno wa kabiri bagarutse kuri zimwe mu ngorane bagira mu gukorana n'ico gisata. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana mu ntara ya Gitega niwe yakurikiranye ivyino nkuru.
Abitabye ku Rwanda barabakorera mu gisata cy'amagara y'abantu batandukanye bava mu ntara zitandatu. Konsiliya nibigira umuyobozi mukuru wa mitiwere yatubwiye intumbero y'uko Ruganda.
Intumbero ya runo rugamba Ruganda nuko nkuko mwavyiboneye harimwo abaganga barongoye ibitaro, abaganga barongoye ama district sanitaire, harimo abagestionnaire ama district, harabatwara ama centre de santé. Abo rero nibo bakoraboratere bacu te ko nibo batuvurira abanywanyi. Aho rero twashatse ko mu ngorane zose tukunda kugira bababo canke twebwe twurabira hamwe ingene twozitwarira umusha umuti.
Muri urwo ruganda bagarutse ku kibazo c'abanywanyi bidoga ku imiti bandikirwa n'abaganga batayironka ku mafarmasi ya mituwele, bikaba ngombwa ko bayigura ijana ku ijana ku mafarmasi y'abigenga. Kuri ico kibazo Konsiliya nibigira umuyobozi mukuru wa mituwele aremeza ko hari igihe haba ubukene bw'imiti mu mafarmasi ya mituwele.
Mbe ndaritse yuko dutegerezwa kuzana ama specialite make cyane kubera arazimvye, tukajana cyane cyane ayo bita generic kubera niyo umunyagihugu mutoyi twovuga ashobora gushikira akariha kandi nayo nyine aravura nk'ibindi. Hakaba rero n'ikibazo bishasha dufise cabo dukorana baje kwirangura hanze, abo nabo nyine bafite ingorane zabo zigace zigarikwa zikatugwa mitiwele gushwe no munsi ntirashobora kurangurira hanze imiti kuburyo yogira stock yayo tutorinda kuja turaca kubandi. Ivyo rero iyo nyishu ntiturayironka ariko twarabishikirije, nico gituma rero tuguma muri izo ngorane imiti kabura imyidogo nayo kaguma yongerekana.
Kindi kibazo cashikirijwe muri urwo ruganda nuko mu ntara zimwe zimwe usanga ata mafarmasi ya mitiwele hari, ugasanga abanywanyi bagwaye bafata ingendo zirezire bayigara amafarmasi ya mitiwele. Konsiliya nibigira yagize ico avuga kuri ico kibazo.
Kugira uhashire farmasi ntegeza kwashira umukozi biraheza bigaca bitugora. Rero nasho gituma uno munsi turiko turabukebuke ingene twoshiraho twokoraba ama farmasi prive twoshobora gukorana dukurikije convention ama imisezerano tuba twagirani.
Abitavye ku Rwanda basavye ko mitiwele yojana nibihe mu gukoresha uburyo bugezweho kugira ngo bagume bahana makuru n'ibitaro batarinze guca mu mpapuro. Konsiliya nibigira yaremesheje abari bitavye ku Rwanda kubijanye n'ico kibazo.
Icyo kibazo cerekeye ubuhinga bwa none kugira ngo dukurikirane ibikorwa byose bya mitiwele kiri kugira tera intambwe. Ego kiramaze igihe ariko ndiko ndarabaho tugeze nibaza ku mwakuza tuzokizoba gikora neza kandi noneho ngakenguruka yuko ibitaro byinshi bimaze gukoresha ubwo buhinga. Urumva rero twebwe tuzoza dusasiriza
abanywanyi ba mitiwele basavye ko abakozi ba mitiwele bo kwitunganya ku buryo no ku misi y'imyaramo bita weekend mu ndimi mva makungu boza barakora kuko iyo bagoye muri bene iyo minsi babura aho bagura imiti. Kuri ico kibazo cakazi gadakogwa mu minsi y'imyaramo konsidera nibigiragira ati
ico kibazo kiragoye ariko hari inyishu y'infata kibanza turiko turarondera tugasiga nk'amabon hanyuma kugira ngo uwo mugwayi aze umuganga ashobore kwikoresha. Hariho nikindi twumvikanye yuko ashitse akaza muri iyo minsi itari yakazi kuwa mbere umukozi wa mitiweli acashika bamuha uburenganzira kugira ngo ashobore kuzunguruka mu bitaro bace bashobora kubafasha kugira ngo baje kuri gwa rutonde rutegekanywa na mitiweli.
Ugo ruganda gwabere mu gisagara ca Gitega kwateguwe n'ishirahamwe rivuza abakozi ba leta bo mu Burundi mitiweli de la fonction publique mu rurimi rw'igifaransa. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Urudandazwa rw'abantu rurabandanya kuvugwa mu karere ko muri Afrika y'umusi ubugaragwa bwa Sahara co kimwe na karere k'ibiyaga binini. Ivyigwa bitandukanye vyakozwe kuri ico kibazo bikerekana ko ahanini ico caha gitegwa n'ubukene bwugarije imiryango hadasizwe inyuma ubushomeri buvugwa mu bakiri bato. Mu kiganiro mugenzi wacu Fidel Niyongabo hagiranye n'umushinga ntahe Prime Mbarukeye aramutwaye ishirahamwe ry'abashingwa manza yiyemeje kurwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akoregwa abakenyezi n'ibibondo yatanguye amubwira uko ibintu byifashe mu Burundi.
Ego cyane iki kibazo nko mubivuze gihanze isi yose no mu Burundi n'icyahibagiye kuko kirahari kuko nkumbira raporo twasohoye mwaka wa 2016 muri ONRC wetu ton frère twarerekanye neza yuko twadufite ibitikiri bishika ku bagore n'abakobwa n'abana barenga hafi amajana 824 murumva ko ari benshi cyane mu mwaka umwe gusa. Mbere tukaba twarashoboye no kugarukana abashika 31 muri abo murumva yuko natwebye icyo kiza turamaze kutugariza muri iki kizi cyacu cy'u Burundi.
Hanyuma mwitegereje ico kibazo kirimwe migwe myinshi hariho ugutwara abakiri bato cyane cyane ni bageremegwa n'abapfasoni hamwe n'abigeme. Hari n'ikindi kibazo cerekeye kwemerera guha umuhango abantu bakiri bato nk'aba baheje amashuri canke bafise ubundi buhinga mugabo bakabona ko mu bihugu barimo nko muri Afrika niho turiko turavuga cyane cyane ko badashobora kuronka uburyo bwo kwibeshaho bahawe iyo mihango bagatanga amafaranga kugira ngo bagerageze kugenda gushika mu karere k'Iburaya. Ni ibintu tumaze iminsi tubona abapfa bapfira mu karere ka Sahel cyangwa bapfira mu ibahari Mediterane barondera gushika Iburaya. Imvo nkuru ituma abo bantu bakiri bato abo bakenyezi kanabigembe bagwa muri iyo mitego niyi.
Ubwa mbere hari imvo nyamukuru yitwa ubukene. Ubukene nibwo butuma hanini ugwaruka cyangwa abakenyezi n'abigeme novuga ntibagenda kwihora mu bihugu cyane by'abarabu bemerewe ubuzi kandi atari bwo kuri bamwe bamwe mbere kandi batari bake ugahura bashitseyo uko kazi ntako babahaye ahubwo bace bakoresha ibindi bikogwa bitajanye n'amategeko no kuvuga nko gushurashwa ku ngufu canke ayandi mabi nk'akazi karuhisha n'ibindi cyangwa gukugwamwo ibihimba by'umubiri. Rero baca kenshi hariho ibihugu byinshi bavamo byo muri Afrika hatwuvuga no kuvuga nka Gambia, Senegal, ibya Burkina Faso, Cote d'Ivoire n'ibindi no kuvuga ibihugu biri hepfo ya Sahara bagacire baca mu kiyaga cyitwa Mediterranea bakagenda cyane mu bihugu nk'Ubutaliyano. Rero bagacusanga bashwa y'u Burayi bwose kuko nka raporo iheruka gusohoka yatanzwe n'ishyirahamwe HCR mu mwaka uheze 2016 abantu bashika 300,000 babimukira barashoboye guca muri ico kiyaga twavuze ca Mediterane bagiye Burayi kurondera ubuzima. Muri abo rero hariho abashika 3,800 baguye muri ico kiyaga ca Mediterane kubera bagiye kurondera ubwo buzima kubera bagicamwo bitoroshe ikiyaga kinini rero bagaca bahasiga ubuzima bagiye kurondera ubuzima umva bitewe n'ubukene. Hanyuma ikindi nacyo kibitera hariho intambara zikunda kuba mu bihugu bya Afrika hakaba n'ihinduka ry'ibihe ririko riraba mu isi yose na Afrika itibagiwe mbere n'u Burundi budasigaye inyuma gacura rero abantu baragiye mu bindi bihugu byo hanze cyane cyane bya buraya yibaza ngo niho mwijuru ngo niho bagiye kuronka ubuzima cyo bitewe hanini n'ubushomeri
iryo shirahamwe ryanyu muyoboye Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale muvunyapfunyo ONCT no kuvuga ishirahamwe ry'abashingwa manza giyemeje kugwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akoregwa bakenyezi n'abana nikihe mukora kugira ngo mugerageze gufasha gutorera umuti ico kibazo
Ugambere kintu dukora ndukwibutsa amategeko tuyigisha abarundi cyane cyane rwaruka abagore n'abakobwa n'abigeme kugira ngo bamenye uko hari itegeko rihana ibyo byaha byo kudandaza abantu icyo ni cyambere kandi tukabereka yuko kudandazwa bihari mu gihugu yuko uwuje kuba ryoshya ngo agomba aje kuba hakazi hanze wagerageza bagatohoza twe muri ONLS tuwe tumfriend twanka yuko abantu boza kwisimamwa hanze ivyo nibisanzwe kandi birabaho mugabo hari habagenda mu bundi buryo bahenzwe bivuye mbere no kutamenya bita ignorance mu gifaransa ko benshi usanga abarundi benshi batiza amashuri no brandi batagiye mu ishuri ari benshi ugahura rero umuntu azi kubaryoshya abwira ati ngiye kuguha akazi muri Oman muri Arabie Saoudite cyangwa ahandi uhura rero aca bemera byoroshye ko nimwe na rimwe babahendesha n'amafaranga rero icyo dukora nicyo bita mu gifaransa sensibilisation kugira ngo abantu bace ubwenge babone bakanure bareke guhendwa aho tukabikesha nko kumenyesha makuru amaradiyo televiziyo y'igihugu n'amaradiyo yose ari ngaho muri kigo mbere n'amaradiyo hanze nk'iyo y'iwanyu vwa d'Amerika n'izindi kugira abantu buguruka amaso bareke guhendwa kuko kenshi umuntu agiye kuguhenda ngo agiye kuguha akazi muri ibyo bihugu kenshi usanga umwana wiwe agumye ari muhira abana be bari muhira batakabahaye cyangwa asanga bari kwiga mu mashuri akomakomeye y'i Buraya batagiye muri ibyo
ibitegeri mufise kubageramirwa n'ubwo rudandazwa bingana iki kuvyerekeye Burundi
kuvyerekeye Burundi twavuze ko muri raporo twasohoye mu mwaka wa 2016 abagore n'abigeme bashika 824 baragiye kudandazwa mu bihugu cyane cyane bibiri bya Oman n'igihugu cya Arabie Saoudite kandi benshi n'ubu abariyo tutashobora gutahukana turavugana bamwe bamwe bakatubwira amabi bariko barabona bakaguma badusaba ko tubafasha kandi ko twitegura dufatishikanije n'inzego zibijejwe cyane cyane leta turiko turanayihimiriza mu ndwi heze hariho indwi yahariwe abimukira abarundi bari buraya baraje mu Burundi kugira ngo badushobore kubabwira ibibazo igihugu gifite cyane nabo bagende bavuge igihugu cyacu cyiza gifise ko hariho n'amahoro batwara babwiye neza yuko na ubushikiranganje bujejwe gufashanya kubona n'andi makungu baremeye kwico donke ndavuga nti urudandazwa rw'abantu mu Burundi ruhari kandi yuko leta y'u Burundi igiye gukora ibishoboye byose kugira ngo abarundi bagore mu ibyo bihugu batahukana tukaba twagishimye tugiye ko imvugo izoheze ikajana n'ingira
tubandanye na ku bakiri bato nk'ababa bahejeje amashuri cyangwa abandi bariko barondera uburyo bwo kwibeshaho bahendwa kubazoshikanwa nko mu mahanga mu bihugu byo haba nk'i Buraya canke muri Aziya canke nagaha muri Amerika boba bakoreshwa niyo migwi y'inkozi z'ikibi ibyo birigwanakeza cyane mu Burundi kuko tumenyeye kubona amasanamu tubona n'amakuru mu binyamakuru ku isi berekana ababa bavuye nko mu karere ko muri Afrika mu burengero baca mu karere ka Sahel
yego cyane bariho no mu Burundi bariho kuko murumva yuko hariho nabo tumaze gutesha benshi nko mu mwaka nkarero twubaha 2017 tumaze gutesha abagore abige n'abandi banarundi gwaruka rushaka kujya mu ibyo bihugu bashika 87 mu mwaka wa 2017 murumva yuko ari beshi cyane mbere hariho muri bo umugore umwe twatesheje agomba kugenda muri Oman iyo nkuru twayimenye hanyuma turamutesha mbere yari yamaze kubita umwana hanyuma rero yari yamaze kumubita birasiba yari kugenda nk'uno munsi akaba azogenda ejo irashika rero amabere bere acara muvyimbana amabere arabyimba hanyuma rero tukamubona nubwo nti amabere yamaze kuvyimba ari mu guturika kubera uwo mwana wiwe atari karamwonka kubera yari yamaze kumubita mwumva neza yuko ibyo ari ibintu bibabaje buryo rero muri iki gihugu turasaba neza yuko twashyira ingufu hamwe inzego zibijeje kugira ngo icyo ako karanda ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abana n'abigeme aranduranwe n'imizi
ku telefone turafise Corneille Corneille uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
niyo saba ndi mu Rutana
mu Burundi
yego mu Burundi
murafise ikibazo canke intererano mushaka gutanga
ni nk'intererano mugivanze n'akabazo
yego
nagomba kushaka abwire umutumire nimba no munsi ugwaruka gu Burundi muvuga yuko go barikora akoregwa mabi ajanye n'igurishwa gurishwa ija mu mahanga kurondera ibyo rukora suko rubishaka ahubwo nuko bafatira ku bukene rurimwo bakabatwara rero muri ibyo bibaza ngo bagiye guca amahera ariko bakaba bakorera ko ibyo bintu batabatipfunda babikora batabyipfuza kuberika kubera abahereza uburyo nawo Burundi avuye mu Burundi bya butsimbire umenyagiye ko mu bukiriro igikenewe ahubwo sikuva ngo tubigwanye ico bigwanya gute ukubigwanya nibahugwaruka icyo gwipfuza abarundi nabo bapfasoni bafungure babeho baronka amafaranga baronka akazi bakora baronka occupation doke occupation izo kiba kuguma mu gihugu ukundi gihugu cyabo namara so z'umutima bavuga wo kujya bukahanze mu makungu ngiye kurondera gazi nako so sizura guhendwa ajya benshi by'ukuri nibagendaye kwera abakunda bagendaye kubera ubukene n'inzara ibarembe bese nabona rero umuti wa byose nibabanze barondera
muhera heze kibazo n'icyumviro
yoveni y'umurundi yoduga gato
murakoze aho muhavuga iki mbarukeye
ndeye niyo saba umurutana atereye ico cyumviro ni kiza cyane ariko kibaza ko hanini ico cyumviro cereke leta y'u Burundi uko nijejwe cyane cyane ico gikorwa cyo kugwanya ubukene umwe biboneka twe ico dukora turababwira duti turashobora kubaterera ivyumviro by'ingenzi ibintu byohinduka ariko cyane cyane twumva yuko ko kamo kereke leta hanini y'u Burundi
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Elize uratwumva
yego ndabumva cyane
Mwa tubwira irindi zina naho mu telefone muri?
Yewe derize ndo imana nde matara muri rirahari.
Aho ni Burundi?
Yego ni Burundi cyane.
Murafise ikibazo canke intererano?
Yewe cyo no bano terera kuri ico. Duko aya abantu baza bakaturaya yo nk'umuntu ariko arakurangira nk'akazi. Yo ndo baza yuko maze ukiyumvira ukamanza ukamwaza ukazi yo bari karakuja nako kuko iyo turi ko duhabira ubuzi Uvu wakujanya hanzi wakubia wakujanya kukazi kuhume nubuzi kwa jeku kudandata. Ni wazwa yeku tuweza tuashishoza, tuweza tuwabazu kubuza tujami ugari yuko. Kama nzu kii mvya na uka wa nuka kurangi inge na meze.
Murakoze?
Ego.
Murakoze kulicho chii mvya. Kubaliko baratuku mviliza, mkigani umulisi anga tuliko tulavuga kurudanda zwa guwa bantu. Ikibazo gikome chane chivone keza mwiche bitandu kanyevzo kuisi. Na chane chane mkarele kumuli Afrika. Tuda sizi mbele na karele kibiyaga vinini umutumire wacu prime mbarugukeye. Hari amanama mugira mkarele kugira ngo mugerageze kuraba. Ingene mwakorera hamwe mu kugwanya icho kibazo.
Ego chane murakoze kutubaza icho kibazo. Hari amanama tuma dukora mu karere ka Afrika cyane cyane Afrika y'ubuseruko umwe nk'akarero twobaha hari inama duheruka gukora yabereye mu gihugu cya Kenya i Nairobi ku magenekerezo ya kane gushika ku itariki ya gatandatu cy'ukwezi kw'indwi mu mwaka turimwo iyo nama yari yerekeye bari batumiye amashyirahamwe nk'ayo wacu agwanya urudandazo rw'abantu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko twahuriye tw'ibihugu bishika icyenda bere iyo nama ikaba yari yatewe novuga nti ingufu na nibyo bita JZ ubudagi novuga ubudagi itewe ingufu na umwe bwa Burayi cyo Europeene hayima itewe ingoga ni na Amerika igihugu cya Amerika ubwongereza n'ibindi bihugu cyo kibagiye n'ishyira hamwe impuzo amafungura ijejwe abimukira bita OIM uva Organisation Internationale pour l'Immigration ajyo yari yarateye igerage ico rikereye kugira iyo nama ibe iyo nama rero yari ijejwe kugira ngo turabimwe twoshiraho ubufatanye novuga nti impuzo makungu muri ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ibyo bita coalition nubwo gushyira ingufu hamwe kugira dushore kugwanya uwo mwasi hamwe ariko aradandaza ikinyama muntu rero iyo nama kandi yagenze neza cyane kandi twibaza yuko izobanda inama nk'izo zizobandanya mbere harimo n'ibihugu bya biri mu byo bita mu ihembe rya Afrika nka Somalia Djibouti n'ibindi bihugu umva ari inama yagenze neza kandi ngo twizobandanya tugomba gushyira ingufu hamwe rero kugira ngo dushireho n'imwe bita cooperation judiciaire internationale uvuga ubufatanye bujanye n'iby'amategeko n'ubufatanye bujanye n'ibyo gukorera hamwe
umuntu aretse kuba kurondera amahera ko birumvikana ko amahera abagira urudandazwa rw'abantu babakurikirana n'ikihe kindi gituma baheba ibindi bikogwa n'indi mirimo babakora bakihereza ugo rudandazwa
nukubera rudandazwa rurimo amafaranga menshi kuko ni rudandazwa rukomeye cyane kuko ruza mbere no vuga nti ubwa gatatu havuye rudandazwa rw'ibiyaruramutwe bita droge mu isi yose hakaca haza n'urudandazwa rw'ibigwanisho rukogwa mu isi yose nagone nubare urudandazwa rw'abantu ruza ubugira gatatu kuko ku mwaka abo barukora rubingiriza amafaranga ateye ubwoba cyane ashika ku miliyaridi 32 zirenga mbere z'amadolari y'Abanyamerika urumva ko urimo amafaranga menshi cyane cyo gutuma abantu benshi mu isi baruhurumbira cyane kandi no vuga nti nico bita mu gifaransa economist terrene no vuga n'amahera n'ubutunzi buca ahantu benshi batamenyereye batabona no vuga nti buca no vuga nti munsi y'isi ndiko ko byitwa gucyo rero urumva ko byinshi biba abantu benshi batabizi kuri ko biraba mugabo natwe tubimaze mu gihe tubikorera ko tubazi ko biriko biraba kandi biri ngo amafaranga menshi cyane.
Nuko rero bagenzi mukundira Dijo rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri no saha bice bigarukira ngaha yakoze Fatuma Dimasi Kalala hamwe na Franklin Sidrak bari muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo niwe mwari kumwe kuri micro Dijo rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda murongera igihe c'isaha imwe n'iminota 30 amwe mu makuru turiko turabategurira ajanye n'amatora mu gihugu ca Kenya nahisa imwe n'iminota 30 rero